Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Hari ibintu byinshi byahindutse birabuzima bw'abenegihugu birabuzima by'inzego zisanzwe zikora amatohoza rero ejo ntihazohave haba ikintu ngo abantu bavuye mu kiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko.
Uni Aime Laurentine Kanyana mushikiranganje ubutungane mu gihugu cy'u Burundi yemanga ko ari byinshi byahindutse mu gitabo mpana vyaha mu Burundi ariko akavuga yuko naho biruko atakwiye guca izangondagonde yitaza ngo ntarashikirizwa ico gitabo gishasha. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Ako nabanza nkababwira muri make ko perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir n'umukeba wiwe Riek Machar bumvikanye ku ngingo zimwe zimwe mu biganiro vy'amahoro i Khartoum muri Sudani kandi biteze gusinya amasezerano ashobora gutegwa ko igikumu uno munsi. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Sudani Al Dirti Ahmed yavuze ko ayo masezerano ashobora gutegwa ko umikono ku muhinga muno wa gatatu ku kirimba cha perezida wa Sudani ariko ntiyavuze ibiri muri ayo masezerano. Mashar we yasiguye ko bakeneye amasaha 48 yo kwihweza neza ibiri muri ayo masezerano bakongera bakavugana n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta baserukiye ndetse n'abarwanyi baba bari ku rubuga. Yongera asigura ko gusinya iyo ntego y'amasezerano bivana n'uko biganiro biza kubandanya biba hagati y'iyo mirwi ibiri. Inyuma yaho abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bahagurukiye bagasaba ko intambara muri ico gihugu ikwiye guhagarara. Ibindi biganiro bishasha hagati ya Kiir na Machar byaciye bitangura ku munsi wa mbere i Khartoum birongowe na perezida wa Sudani Omar al-Bashir. Aya makuru yose ijwi rya Amerika yakesha itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Umwe mu bategetsi bakomeye mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Leta z'Ubumwe za Amerika yabwiye amenyesha makuru ko Amerika yifuza yuko gushika ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 11 amakompanyi yose yo ku isi yoba yahagaritse kugurira igitoro muri Irani kugeza ku rugero rwubuza ataruko naho agafatirwa ibihano na Amerika. Umutegetsi wa Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ko yabunanye n'abadiplomate b'abanyaburaya abashikiriza ubutumwa bw'uko Leta ya Trump igiye gukomeza ibihano bishasha kuri Irani inyuma yuko perezida Donald Trump wa Amerika akuriye akarenga amasezerano ya nuclear mu kwezi kwa gatanu. Umutegetsi kandi yavuze ko ibihugu bigabishwa atari Buraya gusa ariko n'Ubuhindi, Ubushinwa na Turukiya navyo nyene biri mu bihugu bituma kwa gatoke bikongera bikagabishwa. Mwamenya ko Ubwongereza, Ufaransa, Ubudagi hamwe n'ishamwe rya Buraya byose bitashimye kubona Trump avuye mu masezerano na Irani kandi bakemeza ko bazokora kugira ngo bakingire amakompanyi yabo n'inyungu bafitiye muri Irani. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, 31 na 41 aho ni ku mutaga. Umugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva Ijwi rya Amerika muciye ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com turi live kuri Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi, ikiganiro cacu turagihera mu butungane mu gihugu cy'u Burundi aho bamwe mu bapolisi b'inyamiramabi bavuga ko batararonka ibitabo mpana vyaha n'ikigenga uburyo ivyaha bitohozwa bakavuga ko bagikoresha vya kera. Ariko umushikiranganje bw'ubutungane avuga yuko naho ico kibazo bakize atakwiye kwihisha inyuma y'ico yikena y'ibyo iyo kutabararonswa ico gitabo kugira ngo aciza ngondagonde. Ibindi kwino nkuru turabibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ikarusi Fide d'Antoine Sabimana.
igitabo cyacu mu Burundi gishasha cyashyizwe ku mukono w'umukuru w'igihugu itariki 29 kwezi kwa 12 umwaka w'2017 ni mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa nacyo cyashyizwe ku mukono w'umukuru w'igihugu itariki 11 ukwezi kwa 5 umwaka w'2018 gushika uno munsi bamwe mu nyamirama b'igipolisi aribo ba OPG baracakoresha ibitabo vya kera bere na Rudondo wabike umwe mu bategetsi w'umushikiranganji b'ubutungane arabishingira intahe
jewe anofisier de police judiciaire yaranterefonye tuko turaganira sur un dossier d'un mineur yari en cours hanyuma ndamuriana namubwira nti raba article stere yo muri code pénal de 2009 iraguha isiguro ico kibazo mbaye amarambira yuko iyo code pénal vraiment atayizi muri commissariat ariko arakorera ko babandanye bakoresha l'ancien code pénal jewe ndasubira ndabaranga nti est-ce ubwo le code procédure pénale yoyo murazi ko yahindutse atigira ivyo ndavyumvikanye mwebwe mutanga ati rero pour être franc twebwe ari code pénal ari code procédure pénale turiko dukoresha les anciens codes
kuri ico kibazo Sylvestre Nyandwi umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika mu Burundi nawe nyene aravuga ko bishika agakoresha ibitabo vya kera akagira ko agira nica asaba bakorera mu gisata c'ubutungane
saba opeji gusa kwariho n'aba substitute mu maparki wasanga tegeko yarasohotse ariko ugasanga bariko bakoresha les anciens codes bashaka kuba gusanga byarashitse no saba yuko aho batarafixe imanza bo bikosora hakiri kare ntagira umuvoka azohapa hadufatira kubera ko le code yaba penale cyangwa yaba de procédure penale ari ari suka y'umupeji n'umu OMP kwese turahamagariwe kugira kigoro umwe wese akayirondera hirya no hino akayironka nta muntu yo cagira ugwitwazo ngo je ivyo nta byo nzi ngo nta aba procureur barahamagariwe kubwira ba OPG yuko bozironde izo code aho bishoboka bakagira ibintu by'amafotokopi bakabibashikiriza
Emelo Antine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane arafite ica bwira uba polisi bakora mu gisata c'inyamiramabi ndetse n'abarundi bose muri rusangi kubijanye n'ivyo bitabo bishasha
uba polisi mu bisanze aho ibere promulgate zose inspection generale ya polisi yacisaba yuko tubaha ama example barabahaye DK bashaba no kuri flash bahe uba OPG rero je ni bata yuko umuntu mubwira ki adresse kuri inspection generale ya polisi kozi ya code zirakome murazi ko mu minsi heze ziri muri procedure ya promulgation haravuzwe amajambo menshi cyane abantu barafashe ibintu birimo uko bitari before yuko rero abanyagihugu abantu administration aba polisi hari ibintu byinshi byahindutse biraba ubuzima bwa bene gihugu biraba ubuzima bw'inzego zisanzwe zikora amatohoza rero ejo ni hazohave haba ikintu ngo abantu bavuye muri kiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko
bamwe mu nyamiramabi bakorera mu ntara ya Karusi baremanga ko ibyo bitabo bitarabashikira ariko bakavuga ko babwigwa ko biriko biragwizwa bigiye kubashikira umwanya wari wose kimwe mu byahindutse mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa harimo ko bajeje umutekano bashobora gusaka mu ijoro atamutaye umushikiriza amanza bafise ikaba ari imwe mu ngingo yiyamirijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi aharanira agateka kazina muntu i Karusi Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
Fidele d'Antoine Nsabimana harakintu ivyo byose bikaba byavugiwe mu nama yahuje abo mwumva bari mu gisata c'ubutungane mu gihugu c'u Burundi ekuruno wa kabiri tukiri mu Burundi imidogo ni yose kwanyagihugu bo muri commune ya Matara intara ya Bururi bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi basigura ko ari impapuro zimwe zimwe nk'izimavuko canke izerekana ko bubatse bice mu mategeko bataronswa bakajuragizwa ariko bari mu mugambwe uri ku butegetsi bo bakazihabwa byoroshe ibindi kwino na mgenzi wacu imatana ala Eve Irankunda
inyuma yaho amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro abaye mu Burundi ukwezi kurarangiye abo banyagihugu bo muri commune Matana bemeza ko uko kutoroherezwa mu kuronkiza mapuro z'amavuka y'abana babo hamwe n'izemeza ko bubatse biciye mu mategeko kwaciye kwaduka ndorici impa consolate aha akagiriza abajejwe intwaro kuziha abari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa
umwana no bagirafunga meza abiri atararonka urupapuro kubera uburyo buke urabona utari mu mugambwe babanza kukubaza barashobora kukorohereza mugabo ukazerezimba imisi myinshi ukacu haruriti kugumugenda ko ninzara nakana kacu sanga ibyo bariko baragira tukasha duhindura ati naho twamutoye mugabo ibyo abo yashize ko bariko baratugirira ibintu bimeze nabi ubu ningorane nyene umwana atandikishije cagwara yarabajeje intuze y'intwara nibabirabe bazo baraduha abajya bari bitanga batworohereze baduha impapuro kubera turongene natwe tworonka ubuye tuzoguma tubahayagiza gute kandi tubona baguma duca amafaranga amafaranga
abo banyagihugu banarengegwa n'agashavu kuko baba banitwaje amahera basabwe kugira ngo bazironswe yamara bagahebura vyongeye ukubwigwa ko imashini izandika yapfuye ariko bakabona bamwe bazihabwa mu kanywa babu abo banyagihugu babibonamwo kamwana wa mama niyo nzima Tabita aratuyagira
jewe ncamba nayo komengo barabira gatumba uko utumenga bashaka kubona kugirira neza abantu bafise amahera natwa bakene dukenye tudashobora kuronka amahera ntibashobora kudutunganiriza kubera baba babona atamahera dufise dukenye atahotu yakura jewe nabuze uburyo kubera atamahera afise ingaruka zirahari nyene umwana iyo ndamutwaye kwa muganga ntibamuvura neza jewe ncamba nayo komengo barabira gatumba kubera bacha bashaka ku kuziha abantu bifitiye amahera natwa bakene ntibazidu
imyidogo yabo banyagihugu yunyugwa nuko nugize arabaza imvo ataronswa mwene izo mapuro kandi aba yaje imbere yabandi atanyusha itomoye ashoka habwa kubera ivyo Marie Ange Dusabe amenyesha ko atagisubira kwiruhisha arondera impapuro atari buronke
kubera tugomba tuzuragirika tugiye ntibaduhinyisha ko kuziroha kashado hitamwa kuzihe turagenda tugateba ntibaduhe ninyishu tukatahuka uruzo barutwikiraho kashado tahareho kashatubwa ngo tuzasubireyo natwe rero nta mwanya turonka ho gusubirayo kuguma tujuragirika dusubira tuba turiko turarondeje abana bafungura nk'iko kwamba nabitaye nk'umwanya mba ndiko mba ndahicaye abantu babaye ko bararima baziroshe abana tuzobatunga ko nyataro papuro dufise kuvugira n'amaze kuruha kuguma nzembagire kangenda
muti none abajejwe intwaro muri komine Matana ari nabo bajejwe korohereza abanyagihugu kuronswa ivyangombwa vyose harimwo nizo mpapuro z'amavuka y'abana babo babivuga kwiki Arbino niyo saba numuhanuzi wa mustaneri ajeje ibibazo vy'intwaro nakaranga
mu bisanzwe hari ukuntu bibagora buke buke kubera usanga igihe abo bantu baba bara igihe biyandikisha usanga batatwaye utunimero tugitabo banditswemo hanyuma bageze kuza kurondera urwo rupapuro bagaca bajuragirika kuko nibitabo byinshi barakarondera arashobora guhera imwanya utari muto bariko ararondera kuko nukurondera bazingura urupapuro kurundi kugira batebe babironge usanga abantu ari bo nyene bayobewe aho babanditswe kuri nugushikuza nta na gatoyi nta n'umunsi n'umwico kiraba abakitugoye akatari gake n'abantu batava muri komine y'iwacu abo nibo bantu baduteye ingorane ntaho tubona yuko menga byo wabiteye uruhagarara
ico baciza kuri abo banyagihugu nkuko bavyivugira nuko batokwama bagwa mu mporero y'imijyango ya politike begukira mu kutaronswa ivyangombwa vyose bafitiye uburenganzira kubgabo indongozi nyakuri ni zitaho abo zirongoye zikarengera inyungu izi canke ziriya zibuze umwidegenzo wabo mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda izo rya Amerika
Kwanyaburunga Kwanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cijwe cy' America
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana za 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
murumva rero yuko atari kiganiro kiremeshejwe ariko ni kiganiro kizoza kiraremeshwa mu kazoza muragikurikirana imisi yose ya gatandatu no kwa Mungu ico kiganiro muzoze muracumviriza ni gishasha cijwi rya Amerika Unaho mu makambi impunzi mu ikambi ya Nakival ni mu burengerazuba bwa Uganda zivuga ko zibayeho ubuzima bwicane bagasaba yuko batezurirwa mu bisata bitandukanye menyesha makuru ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi ahirutse muri iyo kambi ya Nakival kuturabira uko vyifashe
Inkambi ya Nakivale mu ntara ya Isingiro mu burengerazuba bw'igihugu niyo nkambi ya kabiri mu bugari no mu gucyumbikira impunzi nyinshi akaba ikurikira inkambi ya Bidibidi mu majyaruguru y'igihugu icyumbikira impunzi zisaga miliyoni zo muri Sudani y'Epfo Nyamara ariko inkambi ya Nakivare ni imaze igihe kirekire cyane kuruta izindi zose mu gihugu zisaga ku icumi, kandi na niyo icumbikiye impunzi z'amahanga menshi nagera mu icumi, arimo Abanyarwanda, Abakongomani, Abasudani, abaturuka muri Eritrea, Ethiopia n'ahandi. Mu cyumweru gishize akaba inkambi ya Nakivare yarijihije imyaka 60 imaze ifunguriye amarembo impunzi. Izahabanje akaba ari impunzi z'Abanyarwanda zahageze mu 58. Nubwo ubungubu impunzi z'Abanyarwanda zisigaye muri inkambi ari nkeya cyane kubera yuko inyinshi zatahutse, ziracyari zimwe mu bihumbi bituye muri iyi nkambi, ndetse zimwe muri izo mpunzi akaba ari rwo rugo zizi rwonyine kuva zabaho. Nyamara ariko ibibazo bya Nakivare bijyanye n'ubuzima bubi ntibishira, nk'uko aba badamu b'impunzi twaganiriye batubwira.
Ikibazo cya mbere mfite cya Nakivare ni ukuba dufite amazi mabi no kuyakaraba adutera mikorobe, kabe mu ruhu, kabe no mu nda zacu. Nta buzima bwiza bw'amazi ya Nakivare. Ko afite mikorobe, niye bashyiramo imiti ingana iki? Afite mikorobe mbi cyane. Nkanye nihereho urwo rwanje rwarahindutse ntagaruru nari mfite, nko kuyakaraba nkatwe n'aho dukubitiraho nako ni nk'abantu bose baranayakoresha mu buryo bwose bwo hasi n'imbere n'inyuma, ari amazi adutera indwara zidashobose. Niyo wagira ku kiyaga aho bakogota ayo mazi ukahareba hagutera agahinda ko na amazi mabateye ubwoba.
Ikibazo cy'amazi mabisi uyu mudamu kibangamiye wenyine, dore ko akenshi abadamu aribo bakunda no kuyashaka kugira ngo bayifashishe mu kazi ko mu rugo. Naba nabo hari icyo bavuga kuri icyo kibazo.
Kiratugoye pe. Kwirwa tuvoma nyine birekano nyine byaretse nkaho mu mibande hose. N'uburwayi buriyongera butewe n'umwanda mwinshi. Nta kundi twabigira se twabigira gute, turihangana.
Ikibazo cy'amazi byo ni ibintu bikomeye twamaze kubimenyera. Kukubimenya ndakumenya ko ari byiza n'uko ari bibi. Ama infection gabaye menshi ku bantu babagore kubera amazi urugukara na amazi mabi. Ago kunywa ni mabi, ubwo ukabura nimbuza nagenda kwivuza iki? Ibyo ni ikibazo cy'amazi cyo kiragoye cyane.
Samazi yonyine, ubuvuzi, imirire, uburezi n'izindi serivisi zihabwa impunzi muri rusange biracyari ingorabahizi muri Nakivare.
Yewe ndye ibigori nyine na byaba byatunaniwe umunsi tukaburara cyatukabwirirwa cyangwa nkajya kureba wo mese rutwenda nyine akampa nk'udufaranga nkapfa kugura nk'agatoki k'abana. Namubonye nyine turaburara. Yewe ikibazo mfite ni ikibigori.
Ariko nabyo kubirya wahera ku wa mbere urya ubugari bw'ibigori ukazamara umwaka urya ubugari bw'ibigori ukazabaho. Ibyo bire bitatumire nta kintu byatumariraga na gike.
Ariko ubu gihari cyahindutse.
Cyahindutse baduhaye 12 nkatwe impunzi za kera tumaze imyaka myinshi. Tubaho ngaho nta wuhinga. Bigiye kutwaka amataka bayahereza izindi mpunzi cyacya zari zije.
Dushatse nk'ubuvuzi badufata nabi nk'ubu nkanjye mfite umwana urwaye amaso. Ariko bigeze kunyandikira kujya mbarara bagiye bamaje kunyandikira ko ngomba kugenda banga kunjyanana n'ubu ngubu umwana ntareba neza. Nkanjye nihereho nihaye urugero, hari igihe nigeze kujyaho ndikunda bamfata nabi cyane, ndangije mbyarira hanze kandi bahari.
Iyo tubyara ahantu tubyarira ntago bahaye icyubahiro ngo bamenye ngo umubyeyi uje kubyara bagomba kumurinda bihagije. Hari igihe usanga hakinguye abantu bose binjiriramo bakoreba ukuri kanuza umumami yari kubyara kuba biteye isoni. Abaganga bakajya bagira disipurine akitaho umwana akareba akazi kamushinga akabembereza umubyeyi.
Kandi si mu nkambi ya Nakivare honyine, ariko bigaragara ko n'andi makambi mu gihugu afite ibibazo. Mutesi Tamari impunzi kuva muri Congo kandi akaba atuye mu nkambi ya Cyangwari yambwiye uko byifashe.
Ubuzima bwa mu nkambi ya Cyangwari ni ubuzima bwabagara ubwo guhinga, ariko ubu ngubu impunzi zabaye nyinshi, ubu abantu ntabwo bagifite ubushobozi bwo guhinga. Ibyo kurya ni bikeya, impunzi ni nyinshi. So ubuzima ubu ngubu ntabwo bworoshye.
Leta hamwe n'imiryango yita ku mpunzi bavuga ko bakora ibyo bashoboye uhereye ku bushobozi baba bafite, kandi ko Uganda bicumbikiye impunzi hafi 1,000,000 umubare wiyongera buri munsi kandi inkunga itiyongera cyane. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Impunzi nazo z'Abarundi zigera ku 500 ziruka kuja muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihunga zisaba kwimurirwa mu yindi kambi zikavanwa mu ikambi ya Sange zimazemo iminsi. Igituma muracumva mu nkuru twateguye n'umenyesha makuru Ijwi rya Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vidaste Ngabo.
Nyuma y'igihe cy'amezi agera kuri atandatu, impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo ya Sange, aho zikambitse muri iyi nkambi, haba ziri imbere mu nkambi ndetse n'iziri hanze y'iyi nkambi. Izi mpunzi zihuriza hamwe zose ko zirambiwe n'ubuzima bubi bwo kuba mu nkambi y'agateganyo zimazemo igihe cy'amezi atandatu.
Twaratevye usambwa turavye ukuntu bikurikirana. Abakuru bacu ngaho baratubwira rindira biriko biraza, ntituraronka umuco wisanzuye w'iyo byatumye bitebera. Kuko iyo umaze gutebera mu nkambi uri nk'umupapa uri kumwe n'umugore, birashika n'uko aho kantu kahukanira mu nzira, bivanye n'ukuntu uba watinze ahantu witwa ngo ahantu utari libere. Kuko turi muri transit usanga umugabo ajya mu kwiwe, umugore ukwiwe, wanamukoma kubwira ngo we ntawe ubasha ufise ko turi muri hasel. Bon, hasel nayo byumvikana ko tuca tuyita kwikubyo, kuko nta nk'ifomo tugira. Umwe basi yabava ati mwatevye mufite icyangombwa muri impunzi, tugumana ubwoba. Ntitwisanzuye vraiment ku bijyanye n'uko twakiwe tukamara umwanya munini y'ahantu.
Mwaje ryari?
Je nashitse ngaha mu kwa mbere tariki 20, mugabo harimwo abahamaza agira ku z'amezi indwi, baje mu mpera z'uko 12. Kubera mbona abantu bariko barahunga mu Burundi, bariko barahunga icyuka kibi cya politike, byoba ngombwa yuko bunyarutse bakadukuraho. Uko prisa abantu biyongera, niko n'ingorane tugira zibandanya ziba nyinshi ku bijyanye n'isuku rike, ku bijyanye n'uburaro. Nk'ubu nka jenitondo ngo y'urupangu baraza bati twereka aho tujyama duhinja, nkabura ukuntu ndabigira nti na je nsaba nk'uko musaba bariko barakuririra ucumenga, n'ingorane.
Ubusanzwe izi mpunzi ziri mu nkambi y'agateganyo, kubera ubuzima bubi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi, usanga ari impunzi ziba zasohotse urupangu zikajya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani batuye muri Sange kugira ngo zibone amaramuko. Nubwo bitazorohera kuko hari igihe zigera muri Sange zikikanga imbonera kure.
Nja mu Isange aho onya kuri centre nkahura na babandi batubye mva mu Burundi, aho numenga aha ndafite ubwoba cyane gose. Nkasi ni isanzura singiye mu isoko ntembere neza, haraho bamwe turafatwa tugafungwa, haraba nk'abaguma bafatwa ntitumenye icyo bariko barazira.
Si iki kibazo cyo gufungura nabi cyonyine izi mpunzi zirenga 500 ziri muri inkambi ya Sange zifite, ahubwo izi mpunzi zifite n'ikibazo cyo kuba zimara igihe kirekire muri inkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi.
Ikibazo giye mbona ni uko botunguruza tukavanga tukabandanya handi bakatujana handi harenze ngaha aha turi impande y'urubibe, ko bishoboka yuko abo i Burundi bohaba baza bakadusanga ngaha bakatugirira nabi.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Sange, Bwana Frank Ngandu, avuga ko impamvu yatumye batinda kujyana izi mpunzi murongwe ari uko bari bategereje kuzibarura. Ariko muri iki cyumweru hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi batangira kubarura izi mpunzi kugira ngo zizajyanwe mu nkambi y'umurongwe iri mu karere k'Ifizi. Tubamenyeshe yuko atari muri iyi nkambi yonyine y'agateganyo ya Sange impunzi z'abarundi zivuga yuko zimaze igihe, ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu karere ka Uvira nazo zinubira uburyo zitinda mu nkambi y'agateganyo, ndore ko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bitatu mu nkambi y'agateganyo hanyuma zikoherezwa mu nkambi ziri mu karere k'Ifizi. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika muri Sange yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe nyine arakukoze iyo nkuru yo mugashaka gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu kome mukanya isase aza kwari ikiganiro cy'amagara y'abantu. No musi mu kiganiro cy'amagara y'abantu turibanda ku magara y'abanyamwima nyamweru mu gihugu cy'u Rwanda. Habarenga kuri 15 mu Burundi bamaze gupfa bahitanywe n'indwara zo kurukoba muri ico gihugu cy'u Burundi nyene kuva mu mwaka w'2008. Ivyo bitigiri niho twabivanye. Urongoye rero ishirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwima Kasim Kazungu asigura kwizo mpfu ziva hanini ku magara yabo ahuha kandi ko batanaronswa n'imiti canke ngo bashobore kwivuza nk'uko bikwiye. Ikiganiro cy'uno munsi twagiteguriwe na Diane Ndonse i Bujumbura.
Abanyamwema bakunze kuba bari bamagoyagi mu magara yabo. Abaganga bavuga ko ivyo biva ku rukoba rwabo rutagira inkabuzo hitwa melanine ifasha kurinda izuba, maze bigatuma urukoba rwabo rwamagwiziziwe n'indwara. Nubwo atarusasuma rurakogwa, urongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema ritagira imbibe Kasim Kazungu avuga ko abagwayi ari benshi mbere n'impfu zirimwo.
Tunavuga muri make ko amagara yabo ameze nabi, tumaze kubura abarenga 15 kuva 2008 gushuba umunsi. Nubu dufite abo bumva 12 nibo tuzi ko tubaze ko bo bari benshi kurusha bo bagwaye, nuko tutaragera rusansuma ko uburyo bwo butugoye. Muri make amagara yabo ameze nabi cyane.
Bamwe muri abo bagwayi bavuga ko ukwivuza ari kibazo kuri bo. Siniremera Jacques numwe mu basinzikaye izuru giwe rimaze gucikamwo kubiri kukudashobora gushikira ubuvuzi nyabwo
bitangura hatanguye ari ihere agahere gato kagenda karakura munyuma gakuze karatoboka kamaze gutoboka rero niko kuguma hamera nkahabora habora havunguka havunguka kushika rero naho igice cizuru cyose kigenda narivuje ku bitaro byose bishoboka mu ntara ya Muyinga
aba bakubwira gute none ko batakuvengukira
mu ntara ya Muyinga ntana kimwe bashoboye kumbwira usivye gusa ko nasavye kasimati jembo ni ngwaranje gumiduga kandi ku bitaro by'i Muyinga ntacho bamfasha kibafuma bandungike kubindi bitaro bibishoboye kasima cambira ati ngo jewe ndabico no kumarira
ivyo biruko mu gihurongoye ishiramwe ry'abanyamwema ritagira imbibe mu Burundi Kasim Kazungu avuga ko uretse ko atabaganga babahinga mu kuvura ingwara zo kurukoba leta atacifasha kinini mu kubarungika mu bihugu bishoboye kubavura
leta nko mubizi kuvuza abanyamwema ubwa mbere n'amafaranga menshi kuko hari imiti aho mu Burundi taboneka n'abaganga bo nyine bazobereye muri ubwo ingwara zo kurukoba ntabahari bituma rero leta takinini fasha cyane cyane gushikira nganje ego giye barakwandikira bwenda kubona abaganga bo nga mugabo ntacho bashobora gufasha kenshi dusanga bimaze kuba kure ubushikira nganji buramaze kwandikira abanyamwe mabiri aho Bujumbura n'abandi bagiye musema mugabo kubera ko atavye bashoboye usanga atatu tukotaragira kudufasha barabishaka mugabo mikene ko tujya hanze nawe kujya hanze ntavyo bashoboye habuze uburyo kuko mu bushikira nganji kujya kuvuza umunyamwe mahanze ntavyo bagira niko batubari
Kasim Kazungu abandanya avuga ko izingorane z'amagara y'abanyamwema zishoboka ko zikingwa Niho kwama bambara impuzu zifuka umubiri wose kwamana inkofero ku mutwe amarori akingira amaso bakamana n'imitaka yo kwikingira izuba ariko rero abavyeyi bafise abana b'abanyamwema harabavuga ko atabushobozi baronka bwo kwitwararika ibyo byo kubakingira ingwara
ntabwo binyoheye na gato kuko naje ubwanje kubera ku mibereho mbaye n'uguma niruka njahanja kugira ndabe yuko twobandanya tubaho cyane cyane nihutira ku bintu bya rasiyo nk'ibintu by'inyambaro cyangwa by'amavuta yo kwisiga nta marando nka
ariko kandi urongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema avuga ko n'abafise ubushobozi bwo kugura ibyo byambagwa byo kwikingira izuba bahura n'ingorane yo kutaronka aho babigurira mu gihugu cy'u Burundi
nko muri Tanzania barafise amavuta basanzwe batangwe kwisiga basanzwe kingira uko bajya abazungu bakunda kwisiga ayo rero arazimbye narigeze kubaza bambwiye ko kamwe gashobora kuba agacupa gafise 25 mg kugwa mu madorari 30 bu barafise bariko baranayakora hano bito Kilimanjaro barambwiye hari mu mwaka wa 2014 nimba tubishobye tubigure mugabo ntayo dufise ko amavuta atuma akingira urukoba ayo twisiga ino nayo korosha gusura urukoba ntazuba kingira ibindi naho ni nkofengofero izo turonke ino ari sanga zitameze neza kuko nizo bakora ntibabikora en conséquence y'urukoba gumunyamwema oya kuko no muri Afrika aho babikora ntavyo bazi niyo ngore ndufise mugabo ivyo byose nivyo dukeneye bwo gushobora kingira urukoba gumuntu agenda no bunyamwema
aha rero abanyamwema baba mu ntara zo mu kiyaya cimbo chaka mwizuba gyinshi bavuga ko bobo bageramigwa cyane tumenyeshe kandi ko banyamwema mu Burundi baharugwa kubarenga 1,200 nkuko utwarishira hamwe ryabo abivuga I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Nuko rero nshutse bakunzi mukanye turava duhana gahindukira iko imbere yuko tugahana ndayibutse muri make ko president wa Sudan y'Epfo Salva Kiir n'umukeba wiwe Riek Machar bavumvikanye ejo ku ngingo zimwe zimwe mu biganiro vy'amahoro i Khartoum muri Sudan bagategekanya kuba hava bashira amukono kuri ayo masezerano y'ivyo biganiro uno munsi umushikiranganje w'imigenderanire wa Sudan yemeza ivyo biganiro avuga ko ayo masezerano ashobora kuza gushigwa ko igikumu ku kirimba ca president wa Sudan ariko ntiyavuze iri muri ayo masezerano Machar yari yasabye ko bobaha amasaha 48 kugira ngo biweze neza ibiri muri ayo masezerano bongere bavugane n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta abaserukiye ndetse n'abarwanyi babo bari ku rubuga aho bari kugwana akavuga ko gusinya iyo ntego y'amasezerano biza kuvana rero nuko ibiganiro bibandanya turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma mwakoze kutwumviriza sakumi muze kuba hagufi ya maradio yanyu mukiganiro muri isanga sakumi nimwe na zibiri muri antonga tuzaza kubashikiriza makuru azoba avugwa mu Burundi getri saha 1:30 naho ayarambuye avugwa ku isi ariko tukibanda cyane rwose kuri Afrika muranigwe mu banyu no mu vyanyu yakoze Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma na engineer yamufashije Diane na Hazunanje twari kumwe tuzongera ejo nkaho twahereye.